Twashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye tukahera kuyagezeho igihe nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana
mwaramutse Diane yavugwa irya nino ku isi tuyahere muri Afrika kuyavugwa muri Mali Ishiramwe kibutunzi kibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ejo ku munsi w'Imana yatangaje ko ryafatiye ibihano abasirikare bari mu kagwi katembagaje ubutegetsi muri Mali kuva mu kwezi k'umunani 2020 ibyo bihano birimo kubabuza kugira ingendo mu bihugu byo muri uwo muryango hamwe no gufata imitungo babifitiyemo ibagiriza ko bafise uruhara mu gutevya gutunganya amatora yabwirizwa kuzoba ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza nayo muri Ethiopia abaroberi bariko barwanya leta baratesheje agaciro raporo zivuga ko bashobora kuzokwankwa n'abanyagihugu canke bakazosesa maraso mu gihe bo kwinjira ku murwa mukuru Addis Ababa muvugizi wabo Gatechu Reda yabyiganiye itorokanzo ry'amakuru rya France AFP ejo ku munsi w'Imana ni mugihe kandi ejo ku Imana waranzwe n'imyerekano ku mugwa mukuru imyerekano y'abanyagihugu bashyigikira igisirikare cya leta umuhari TPLF ugwanya leta hamwe nabo bacuditse batangaje mu ndwi ziheze ko bigaruriye ibisagara biri ku birometero 400 uva ku mugwa mukuru kandi ko bazohagarara ari uko bashitse ku murwa mukuru Addis Ababa ibihugu bitari bike byarahanuye bene igihugu babyo kuva muri Ethiopia kandi na leta z'umwe za Amerika yarakuyeyo abadiplomate bayo Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika yabwiye amasinzi y'abantu i Vatican ejo ku munsi w'Imana ko ariko arakurikiranira hafi iyo ntambara n'umubabaro yongera asaba ko inzira y'ibiganiro ari izoshikana igihugu mu mahoro muri Nigeria igitigiri cy'abaguye mu isanganya ry'inyubakwa yasenyutse ku munsi wa mbere w'indwi iheze mu gisagara cya Lagos kigeze ku bantu 42 mu gihe abarokotse bageze kuri 15 nkuko abategetsi babitangaje icyatumye iyo nyubakwa isenyuka gushika ubu ntikiramenyekana ariko gusenyuka kw'amagorofa biramenyerewe i Lagos igisagara kibamwo hafi miliyoni 20 z'abantu igitigiri nyakuri cy'abantu bari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka ntikizwi ariko abakozi bahakorera bibaza ko boba bashika ku bantu ijana Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika umushikiranganje wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi yararusimbye mu gatondo keje ku munsi w'Imana mu itangazo leta Iraq yasoye yaremeje ko indege itagira umudereva drone yamijaguye ibisasu ku muhana wa Mustafa uri ku mugwa mukuru Baghdad abantu indwi mu bamucungerera umutekano barakomeretse muri ico gitero Leta ivuga ko cyari kigamije kumuhitana nta mugwe n'umwe uracitirira. Hano muri leta z'umwe za Amerika guhera ku munsi wa mbere w'indwiza ingenzi zizo kwinjira muri Amerika zizobanza kwerekana ko ziteje urucancu rukingira virusi ya corona. Ingingo ije ikuraho yari yarafashwe haraheze umwaka n'igice yabuze abanyagihugu bakomoka mu bihugu birimo Brazil Ubuhindi na Afrika y'Epfo kwinjira ku butaka bwa Amerika bivuye ku kiza cya corona icyancu Amerika ivuga ko izokwemera ni Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca hamwe na Sinovac. Iyindi ngingo Amerika yafashe niyo gusubira kugurura imipaka na Canada hamwe na Mexico kubicandagishije bakora ingendo baciye mu nzira z'amabarabara
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'ijwi Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongereye ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice cya kabiri cy'amakuru agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Ishami ryigenga IDHB ryemeza ko abanyuruzwa, ababurirwa irengero n'ababurizwa igufa mu Burundi babandanya kwiyongera mu gihe iryo shirahamwe ryegekayo mabisha ku bakozi iperereza n'abapolisi mu Burundi. Amashirahamwe yigenga akura mu gihugu yo asanga iri shirahamwe ari igikoresho c'ibihugu bimwe bimwe.
Ibitwebwa twisunze ibyagiye birasabwa n'amashami mpuzo makungu atari mu gihugu berekana ko umenye iby'agatakazi na muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu agatakazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari nkingo zafunditswe za politiki.
Uyu ni Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Folico F rimwe mu yakorera mu gihugu cy'u Burundi. Muri IDHB boyamara bavuga ko amakuru y'ivyaha Folico F ihakana bayavana mu matohoza n'amasoko yizewe.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires.
Uyu nawe ni Karina Terkatia, umushakashatsi mukuru wa IDHB, asigura muri make ko mu bo bakesha amakuru harimwo n'abahohotewe. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ku handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Nongereye ndabahikaze inshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Ishami ryigenga IDHB mu mpera zindwi twara idusozereye ribicishije mu cegeranyo ryasohoye ryemeje ko mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane abantu banyuruzwa, ababurirwa irengero n'ababurizwa igufa biyongera cane. Abahinga b'iryo shirahamwe begeka ubwo bisha ku bakozi b'iperereza n'abapolisi. Amashirahamwe ari hagati mu gihugu yamara amenyesha ko ikicegeranyo abagikoze ari ibikoresho by'ibihugu bimwe bimwe. Ayo mashirahamwe yagiriza ukwivanga mu itunganywa ry'inzego z'u Burundi. Ibindi biri muri no raporo tubibaza umenyesha makuru y'u Amerika i Nairobi Elo Julikaneza.
Ishyirahamwe IDHB rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agatakazi na muntu mu Burundi. Kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri by'abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero n'abarezwa igufa. Muri aya mezi ahezeho rivuga ko vyabaye akabarore. Yemeza ko abantu 40 bahagaritswe babarezwa igufa hagati y'ukwa kane n'ukw'icenda nyuma yaho hibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kw'indwi honyene IDHB rivuga ko abantu 20 ari bamenyekanye ko banyurujwe. Nane bande babakorerwa kwa totezo wabo bahinga bavuga. Karina Tetsaki anamushakashatsi mukuru amaze imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika yacishwe ijwi rya Amerika.
Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions.
Imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanyi n'imigambwe nka Tonere. Akenshi bahagarikwa tamategeka akurikijwe. Ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya
emprisonner et torturer leurs opposants présumés.
Tertsaki anemeza ko icegeranyo basohoye atari yororo. Asigura ko cyafashe amezi menshi kandi bacicariye.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires.
Twaronse ibyabona bitubwira ibyabaye harimo aberekewe n'amabi, abahoze bafunzwe cyangwa inshuti zabo, kandi amakuru yacu turondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere. Ibyo twumvise biteye ubwoba na cyane cyane kubabarezwa igufa. Abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi, abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru i Bujumbura. Kucicara kitwerereza abakozi bigendereza ntaco batakoze kugira ngo babakuremo makuru. Rimwe na rimwe uburibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bafite ibyo bavuze kugira gusa uko abarezi gufa bihagarare. Niko yongera ko ariko Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Folico F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona. Afata abahinga nk'ibikoresho
be n'abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo n'abo bikorana. Ibitwebwa twisunze ibyagiye birasabwa n'amashami mpuzamakungu atari mu gihugu berekana ko umenga iby'agatakazi na muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu agatakazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari ingingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize igisho ku Burundi
Karnate Zaki anasanga mukuru wa Foricon F yarengeye akarimba bakoze raporo abantu bari kurengero no mu rw'igihugu sende hajeje w'agatakazi na muntu urabazi 60 vinyini muraba urongo yariko yemeza ko atora bamwe bamwe
iyo tubonye ko ariho ikintu cyashitse umuntu akabuvwa irengero icambere no gushikira inzego zitandukanye ni muri izo ariko muri ankete duheruka kugira ari abantu bashika kuri batatu canke bane tuzatwarabonye kandi twatuzi ko abo bantu bazimije
Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'ukwicenda mu nama y'abakuru b'ibihugu na mareta ya New York muri ONU yari yashimangiye ko igihugu ciwe cyateye imbere cyane mu kubahiriza agateka ka kiremwa muntu
partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste et
responsable de la situation au Burundi et des affaires actuelles. Tout est possible avant que le Burundi ne Burundi n'ukuduha agaciro kabereye inyifato yose gukumira Burundi babushira kimigwa idasanzwe mu by'agateka kazi na muntu ntakivyara leta yashize mu bikorwa ikingirwa by'agateka kazi na muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro no bwitangaza makuru
expression et de presse
impinduka na tetzake nazemeza ibidahagije kuriwe
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante. Et la réalité, comme l'illustrent les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Yakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure y'urwaruka rwa CNDD-FDD mu gambo uri ku butegetsi mu mabi byatohoje ko abayagirizwa hanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake naho iyi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza inama ya ONU ijeje wateka akazi na muntu iherutse gufata umurwi wakurikirana ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 gusubirizwa umwanditsi araba agateka akazi na muntu ibyafashwe nk'insinzi kuri leta n'abakunzi bayo atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye n'ibihano byari byafashwe n'umwe bwa Buraya ugahagarika imfashanyo bwa leta ya Burundi bigiye gufutwa kuva hadutunjya neza turutse ukindi kiringo cyateye impari icanya kwigendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi buracyafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu mbere hari abahinga babugereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe bya none eroje urika neza ijwi rya Amerika
Eloje wilika neza urakenuye duce dutandukira yavugwa mu Rwanda ikigo mpuzamakungu gitanga ubumenyi bw'ubuhinga bwa none ICDL kivuga ko mu Rwanda abakozi ba leta bafise ubushobozi bwo gukoresha mudasobwa batarenga ibice 20% biri mu bushakashatsi ico kigo giheruka gushira ahabona mu gihe biruko abahinga bavuga ko iki kibazo co bacaragize ingaruka ku musaruro w'abakozi na cane cane mu gihe ca gahunda yaguma mu rugo ubuhinga bwakoreshwa cyane umenyesha makuru wa Trasunta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye
Umuyobozi mukuru wa ICDR Damien Osirivani avuga ko icyo cyumenye mu byikoranabuhanga cyatangiye kugaragara cyane ubwo isi yose yari yinjiye mu bihe byaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 abakozi ba leta y'u Rwanda 20% bonyine nibo bonyine bazi gukoresha mudasobwa uko bikwiye bigaragaza ko barenga hafi 80% batazi gukoresha iyi mudasobwa bikaba byaba intandaro yo kugabanya umusaruro bari bitezweho bwa Nabyarimana Strato ni impuguke mu by'ubukungu agendeye kuri ubu bushakashatsi agaragaza ko icyo aba bakozi batanze kidahagije ukurikije ubumenyi bari bafite kuri mudasobwa
niba dutegereje yuko abantu bakora bakoresheje ikoranabuhanga kandi ntaryo bazi urumva se umusaruro nyine waturuka he byanze bikunze muri ino minsi cyane cyane twakoreshaga ikoranabuhanga kubera kutava rugo nyine bitewe na restrictions zo kwirinda covid birumvikana ko byanze bikunze umusaruro waba waragabanutse ntumbaze ngo byagabanutse ku kiye kigero kubera ko nta raporo nzibigaragaza ariko byanze bikunze urumva ko birajyana niba abantu bateganyijwe gukora bakaba igikoresho bifashisha ikoranabuhanga bakaba batabizi bose urumva umusaruro wava he nyine
si Habyarimana Strato uvuga ko iri koranabuhanga ritatanze umusaruro uko bikwiye na Profeseri Kabera Karisti uyobora kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga iri Kigali n'umwe mu batangije kwigisha iprogramu muri kaminuza yobora yemeza ko ubushakashatsi bwa ICDR bwagaragaje ko hari ikinyuranyo hagati y'ubumenyi bwatangwaga n'ubukenewe kugira ngo umuntu abashe gukoresha ikoranabuhanga
icyo kinyuranyo rero no mu bakozi ba leta cyaragaragaye cyane uburyo hari abakozi bagera ku 75,000 bakeneye kongererwa ubumenyi kugira ngo babashe kujyana naho isi igeze mu ikoranabuhanga. Tunafashe no muri no mu mashuri makuru na za kaminuza natwe ubwacu, aho byabaye ngombwa ko twigisha dukoresheje iyakure, nabwo ntabwo abantu bari biteguye. Niyo mpamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo nka Minisiteri y'Uburezi na Heke byemerere amashuri kuba yakwigisha akoresheje iyakure. N'ubu ngubu ntabwo amashuri yose ya kaminuza arabona uburenganzira bwo kwigisha akoresheje iyakure. N'amashuri make amaze kubihererwa uburenganzira, kuko hariho imyiteguro ari ijyanye n'ubumenyi, ari ijyanye n'ibikoresho, ari ijyanye na za programu nk'iya ICD kugira ngo abantu babone abashobora no kwigisha abantu.
Uyu muyobozi avuga ko uko iminsi igenda ishira abantu bose bagomba kugana mu ikoranabuhanga, bikaba bisaba n'abaturage ubwabo kumenya iryo koranabuhanga kugira ngo babashe kugendana n'ibihe.
Urebye gukoresha irembo biragusaba gukoresha ICT, urebye gusaba serivisi runaka biragusaba. Ibyo rero byakabaye ikintu abantu bose bumva ko ni igihe cyageze cy'uko abantu bakoresha ikoranabuhanga. Kandi noneho urebye n'ibihe bya COVID, ntabwo tuzi n'imbere uko bizabimeze, biradusaba kujya muri ubu buryo bwa digitalization. Ariko umuturage nawe kugira ngo abashe kubimenya, nawe biramusaba kwigomwa no kumva ko ariyo nzira yonyine ishoboka kugira ngo ajyane n'ubuzima uko buri kugenda buhinduka.
Mu baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika, hari abagaragaje impungenge ko abageze mu zabukuru bikibagora gukoresha ikoranabuhanga, hiyongeraho ko kubona ibikorwa remezo biborohereza gukoresha iryo koranabuhanga aho batuye nabyo bikiri ikibazo.
Ugasanga nk'umukecuru kuza bamubwira iby'ikoranabuhanga ntabwo ari kubyumva neza.
Hari bamwe na bamwe wazaga bakakubwira ati connection zanze, wagera ku irembo bakubwira ati hano connection zanze, atuzaze ejo, uzaze ejo. Ugasanga nyine uzaze ejo yabaye uzaze ejo. Abaturage bamwe na bamwe nyine bikabadindiza, bikanababera ikibazo.
Wajyaga ku irembo ugiye nko gushaka icyangombwa runaka, ugasanga connection zanze, bakakubwira tegereza. Uko bakubwira gutegereza niko ibyo wenda gukora biri gupfa.
Urabona ikoranabuhanga cyane cyane uri 90% bayita wireless, ariko kubera ko ama wireless agiye aherereye ku mirenge, ku bigo runaka bikomeye, ntabwo hose arahagera.
Minisiteri y'ikoranabuhanga na innovation hamwe na kaminuza yigisha iby'ubukerarugendo, amahoteli n'ikoranabuhanga UTB bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu kwigisha ikoranabuhanga abakozi ba leta 75,000. Ubu bufatanye bugiyeho nyuma y'ubushakashatsi bw'ikigo mpuzamahanga gitanga impamyabumenyi mu by'ikoranabuhanga ICDR. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ikoranabuhanga Iradukunda Yves ashimangira ko hari icyuho mu bijyanye no gukoresha mudasobwa na telefoni mu bakozi ba leta. Asobanura ko leta yashyizeho amahugurwa ku bakozi bayo azajya amara byibuze iminsi 60 ku muntu ufite ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa.
Twifuza rero yuko abakozi ba leta by'umwihariko bagira ayo mahugurwa, bagira ubwo bumenyi. Gushyiraho rero ko bagomba kugira certificate no kugira ngo koko abaturage babone ko ari ingamba ikomeye nka leta. Ibyo rero bikava ku bakozi ba leta bikagera mu mashuri uyu munsi kugira ngo n'abanyeshuri bahe agaciro ikoranabuhanga.
Leta y'u Rwanda yihaye intego ko kugeza mu mwaka w'2024 abanyarwanda bangana na 60% bazaba bazi gukoresha ikoranabuhanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Urubuga rwa Facebook ruhanganye n'izagirije vyo kurenga ku mabwirizwa y'akarangamutima karwo. Umwe mu bahoze hari abakozi ba Facebook haheze iminsi asohoye impapuro ziharugwa mu 1,000 zagiriza ico kigo imikorere mibi. umenyesha makuru ijwi rya Amerika Chris Hannes aragaruka kuri bimwe mu biri muri ubwo rwandiko rw'ibanga rwa Facebook rwashizwe ahabona inkuru yiwe muyumva mu ijwi ya Temistocle Mutijima akoresha ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Nyuma yo kwegeranya inyandiko nyinshi ubwo yari mu buyobozi bwa Facebook, Frances Haugen yazikwirakwije mu bigo by'itangazamakuru bigera kuri 17 byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byahise bifatanya mu mushinga wo gutangaza inkuru buri kimwe ukwacyo ku birebana n'ibikubiye muri izo nyandiko. Inkuru zatangajwe ku munsi wari wumvikanyweho mu mpera z'ukwezi gushize kwa 10 zigaragaza Facebook nk'ikigo gishishikajwe no kongera umubare w'abagikoresha no kugwiza inyungu, kirengagiza uburyo abantu bakoresha urwo rubuga mu gukwirakwiza ubutumwa bubi burwango n'ibinyoma. Izo nyandiko zigaragaza ko Facebook by'umwihariko yananiwe gushyiraho uburyo bwo kugenzura imvugo zibiburwango, izisebanya n'ibinyoma zikoreshwa n'abakiriya bayo bari muri bimwe mu bihugu birimo n'ibyo Facebook ubwayo yanzuye ko biri mu kaga kenshi ko kugarizwa n'ingaruka zabene iyo mikoreshereze mibi y'uru rubuga. Mu by'izo nyandiko zivuga ko Facebook yananiwe gukora kandi harimo gushyiraho porogaramu z'ubutasi zikora neza no kugira umubare uhagije w'abakozi bakurikirana kandi bazi indimi nyinshi muzikoreshwa n'abakoresha uru rubuga nkoranyambaga. Uretse abanyamakuru, Bwana Haugen izi nyandiko yanazishyikirije Komisiyo ya Amerika ishinzwe umutekano n'ubutwererane hamwe n'Inteko Nshingamategeko ya Amerika. Yanatanze ubuhamya imbere y'abagize Komisiyo y'Ubucuruzi muri Sena no mu Nteko Nshingamategeko y'Ubwongereza. Haugen akaba yarakoresheje telefone ye ngendanwa mu gufata izo nyandiko. Izi nyandiko ni ingenzi cyane kuko ubusanzwe urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi. Imibare y'ibarura iki kigo cyikoreye ubwacyo mu mpera z'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka igaragaza ko kugeza icyo gihe uru rubuga rwari rufite abarukoresha bagera kuri 2,000,000,000 zisaga 700,000. Ni ukuvuga hafi umuturage umwe muri 3 ku isi, hakiyongeraho ko iki kigo ari nacyo kigenzura izindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp na Instagram. Icyakora mu guhakana iby'iki kigo gishinjwa, umuvugizi wa Facebook Bwana Mavis Jones mu nyandiko ye yavuze ko icyo kigo kirimo gukora ibishoboka mu guhagarika imikoreshereze mibi y'imbuga zacyo mu bice bigaragara ko bishobora kuvukamo amakimbirane, kandi gifite abakozi bavuga indimi mu buryo bwa kavukire bagenzura ibitangarizwa kuri urwo rubuga mu ndimi zigera kuri 70. Kuwa mbere w'iki cyumweru mu nama y'abanyamigabane ya buri gihembwe yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, Bwana Mark Zuckerberg washinze Facebook yavuze ko iki kigo gihanganye n'ingufu z'akagambane k'abashaka gukoresha izo nyandiko mu kugisiga icyasha.
Hakizo umugiza tacha sport yubunaho tuyahereye mu Burundi aho murwi wa SOS ariwo waraye utahukanye igikombe mu mukino watsinzwemo Intwari ibitsindo 32-31 mu bagabo. Mu bigeme Sisters itsinda Rumuri ibitsindo 16-8. Ni mu nkino zo gutanguza ihiganwa rya handball mu gisagara cha Bujumbura. Mupira w'amaguru naho ku munsi ugira 11 w'ihiganwa Bumamuri iracari mu kibanza cha mbere. Izi nkuru zose tuzibaze Desire Hatungimana akoresheje ya Amerika ikigali mu Rwanda.
Kuri no w'Imana niho izo nkino zo gutanguza iryo higanwa rya handball mu Burundi zarangira kuri Sesinga mu Ngagara. Umugwi w'ishuri gisumbuye SOS ukaba mu rukino rwa nyuma utorohewe mu gutsinda Intwari umugwi usanzwe ukomeye cyane mu gisagara cha Bujumbura. Ugo rukino rukaba rwasozerewe ku ntsinzi ya SOS ya bitsindo 32-31. Aron Kagabo amenyereza uwo mugwi akamenyesha ko iyo ntsinzi bayikesha imyiteguro ikomeye.
Ngambe nuko twarashobore kurondera abandi bakinyi bashasha kugira basobore gufasha umukinyi turikomeza aho twari duhobahoba. Cyakabe nuko twaciye tugira imyimenyerezo ikomeye kugira abakinyi dusanze dukinana tuzi nanye umwe wese twashoboye kumwiga ahakomeye aho bahobahoba aho se turabikorera ko kugira ngo dushobore kubaca mu byahumye. Kandi mubonye ko twabikoreye ko amanota yari menshi menshi twabarusha atari umunota ya nyuma. Cyakabe nuko twashoboye kubigisha icyo bita cohesion de l'équipe.
Mu gisata cy'abigeme naho umugwi wa Sisters warorohewe cyane mu gutsinda umugwi wa Kaminuza y'u Burundi ku bitsindo 16-8. Mu rwo rukino Sisters yarerekanye ko ifise umugwi mwiza cyane. Umenyereza wa Sisters amenyesha ko hasigaye utuntu duke cyane kugira bazotangura ihiganwa bameze neza.
Uhinga bwarwo hari kubera twararose umwanya wo kwitegura. Turakora ishino kwitara preparation physique générale aba turaje muri spécifique abakinyi rero twari twabazanye tubize tuzi ko bafise ubuhinga bukwiye n'inguvu ari nacyo gituma byatworoheye kugira ngo dushobore gutsinda irya mashe bigaragara ko twasumbije ekipe adverse ku rugero ruboneka kandi rushimishije.
Nkurunziza Eric ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya handball mu Burundi asanga ihiganwa ryimirije rizaba rikomeye afatiye ku byo yabonye mu nkino zo gutangura ihiganwa.
Abarezi bitege ibintu byoshye cyane kubera abamenyereza bari ku kibuga, abakinnyi bari kubayitegura, natwe turiko turitegura kugira ngo tutange shampiyona, ari shampiyona akanobere. Turiko turaraba turabona yuko icyo tutabonye kimeze neza dushobora tukigerageza kugira ngo tukosore kugira ngo shampiyona izomere neza mu minsi tujye tuyitegura. Kandi tubamenyesha yuko vuba na vuba bwango ko tugiye gutanga shampiyona nk'uko amateka abivuga. Amateka muri association avuga yuko haba assemble generale itunganya amahiganwa kandi habanza kuba tumwe adverte kugira ngo dusuzume ama ekipe uko yari ameze mwakweze ko ari kakimeze.
Mu mupira w'amaguru naho ibisindo 22 nivyo vyinjiye ku munsi ugirwa 11 uhiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Urukino rwarurindiriwe n'abantu isinzi n'ugwahuje umugwi wa Aigle Noire ukina na Message Ngozi. Aigle Noire ikaba yatahukanye insinzi y'ibitsindo 2 kuri kimwe cya Message. Mu zindi nkino Rukinzo nayo nyene yatsinze Flambeau du Centre ibitsindo 2 kuri kimwe. Umugwi wa Atletico New Oil utsinda Bujumbura City ibitsindo 2 ku busa. Urukino rwinjiye mu bitsindo byinshi ni Kayanza United inganya na Burundi Sport Dynamic ibitsindo 3-3. Umugwi wa Bumamuru watsinze Royal FC igitsindo kimwe ku busa. Vitaro inganya na Flambeau de l'Est igitsindo kimwe ku kindi. Umugwi wa Musongati nawo unganya n'umugwi wa Olympic Star ubusa ku bundi, mu gihe Top Junior yatsinze Rekoko ibitsindo 3-2. Muri iryo higanwa rero kugeza kuri uwo munsi wa 11 w'ihiganwa, umugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke uracyari mu kibanza cya mbere n'amanota 26. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Akenu nga duche tuwa turabangira ibiganiro n'amakuru twa twafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhare bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro mari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe Facile Gebehu niwe yavyegeranije ku izina ry'abagenzi bacu rero bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha.
Tugumanire,
tumubatsi w'igitangaza,
igikorwa nagara